Mwikete ya Amnesty International ya rungiki mushikanganji ubutungane mu Burundi Domine Banyankimbona iryo shirahamwe rivuga ko yifatwa n'ifungwa vya Florian Irangabiye bidakurikije amategeko kandi bihonyanga agateka kazi na muntu. Ku bwa Amnesty International ifungwa ryerekana ingendo y'ubutegetsi bwa Gitega yo gucinyiza umuntu wese afite icyumviro gitandukanye n'ivyifuzo by'ubutegetsi naho yoba atarwitwaje ibirwanisho. Umuryango uhamya agateka kazi na muntu usaba mushikanganji yajejwe ubutungane guhitegeko mushikiriza amanza akizigenza wa Republika kugira nawe yafata ingingo yo kurekura umufaso nirangabiye atakirinze gusabwa kandi mu maguru masha. Icyo cya Amerika kimaze kubona urwandiko ryakuye Hashen Colson ajejwe ibibazo by'u Rwanda n'u Burundi muri Amnesty.
Au niveau de Amnesty International, nous avons lancé une action urgente
pour Amnesty International et twatanguje byose keza byo gusaba irefugwa gihuse rya Florian Irangabiye umunyamakuru w'umurundi kazi kandi atakirinze gusabwa. Bivuze ko duhamagarira abanywanyi bacu n'umuntu wese abyifuza kwandikira umushikiranganje w'ubutungane amusaba ko arekugwa.
Sa libération.
Florian Irangabiye azira umwuga wiwe.
Nous avons fait cette demande car nous estimons
twakoze ico gisaba kuko twizera neza ko azira kuba yarakoresheje uburenganzira ahabwa n'amategeko no kuba yarakoze umwuga wiwe wo kumenyesha amakuru. Twizigiye ko umucamanza w'iyungururizo azokurikiza ingingo z'ubutungane.
Nabandi bamenyesha makuru bagenzi ba Florian Irangabiye basanga ahorwa umwuga. Umufaso Irangabiye uretse kuba ari mu mirwi myinshi y'abarundi baba ku murwa mukuru w'u Rwanda Kigali ni n'umukozi wa radio y'igicaniro yavukiye mu buhungiro muri ico gihugu. Arsene Bitabuzi bakunda gukorana ku biganiro bivuga ku Burundi canke akamutumira nk'umusesanguzi yibaza ko mugenzi wazira ivyiyumvira ashikiriza.
Mugenzi wa Florian Irangabiye kuva patwa yahorwa ivyiyumviro byiwe yashikiza ku radio y'igicaniro ari umumenyesha amakuru cyane iyo yabaye umutumisi n'ikinisho kigaragara yuko ariko yahowe barunabisabiye ibyemezo ariko abaye mwagirije ntibigeze bashobora gutanga ibyemezo.
Kubwo umunyamategeko wa Armel Niyongere umukuru w'ishyirahamwe ya Kat Burundi ry'abakirisu barwanya ihohoterwa rya kiremwamuntu igihano cyahawe Irangabiye gihonyanga ubwigenge mpuzamakungu bwo gushyikiriza ibyiyumviro.
Nuguhonyanga ukwica n'ukwizana kwamenyesha makuru byo navyo biteye kubiri n'amasezerano mpuzamakungu yerekana ubwigenge bwo kumenyesha makuru Burundi busanzwe karatekwa igikumo. Kindi naco nuko iryo hagarikwa n'ifungwa yerekana isura mbi y'igihugu cy'u Burundi yuko itemerera abamenyesha makuru bigenga bashobora gutanga makuru ateye kubiri n'ivyo leta irikirakora. Ivyo rero ni iterabwoba bakoresha.
Sentare ya Mukaza mu gisagara cyo budandaje Bujumbura yahanishije mu ntango zo kwambera uyu mwaka uwo mukenyezi igihano cyo gufungwa imyaka 10 no kuriha ihadabu byo muri yoni w'amafaranga y'amarundi. Bitabuzi yasanga urubanza rwakiriwe mugenzi we rushobora gutuma abarundi bahunze igihugu batagira umwete wo gutahuka mu gihugu cy'amavukiro.
Tubona umengo mukuru w'igihugu mushasha azanye imvugo shasha atumina n'impunzi gutaha biri bisubiza inyuma icyizere kuri abo bose bavuga bati kumbure twota mu gihugu cy'amavukiro babonye ibyashyizwe Florian Irangabiye.
Uwo serukira umuryango w'umufaso Irangabiye yatubwiye ko kuwa 23 kwa mbere nyene abashingwamanza biwe bunguruje. Sentari subiramo imanza ya Mukaza bitekanijwe ko mu minsi ya vuba ije kumuburanisha mu ibohero rikuru rya Muyinga mu buraruko bushire ubuseruko ahafungiwe nk'uko yabandanije bitwiganira. Florian Irangabiye asanzwe ari mu ishyirahamwe ry'abakenyezi n'abigeme bahanira amahoro n'umutekano ryavukiye mu buhungiro mu Rwanda amaze imyaka irenga indwi y'ab'i Kigali. Yahagaritswe igihe yari agiye i Burundi mu mpera z'ukwa munani 2022 imbere yo gufungirwa iminsi myinshi mu gashoro k'igendereza mu gisagara c'ubutunzi Bujumbura. Umushikiriza manza akizigenza wa Repubulika Sylvestre Nyandwi yabwijwe ijwi ry'Amerika kuri telefone ko umushikiriza manza bwiteguriye kuburana nawe nk'uko bwabikoze imbere y'umucamanza wa mbere. Amnesty International sigura ko ifungwa ryiwe ari igihushane c'imvugo ya Perezida Ndayishimiye adasiba gushikiriza kw'abantu mu Burundi bafite uburenganzira bwo gushikiriza ivyiyumviro vyabo mu gihe ata muntu babangamiye. Eroje uri ka neza ijwi rya Amerika.